mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Joe Diane na hazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Twazanye rero abahinga mu mtimi ba bize z'imibano abahinga bize ibyo kuraba zangwara zo mu mutwe n'ibindi nabize amategeko kugira bagende babatekere impanuro.
Uni Jean Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza ishyirahamwe rikorera mu vyagateka k'abanyororo avuga ivyo bariko bakorera abanyororo bo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi baharurwa ku majana ane buca barekugwa inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi atangiye itegeko ryo gutanga ikigongwe kuri bamwe bamwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abanyeshuri mu ntara ya Mwaro bakwije imyaka yo kwiyandikisha ngo baze batore batabikoze bariko barirukanwa mu mashuri turabigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya radio yanyu. Ariko mu nkundi mbanze ndabwire muri make ko inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo yiteguriye kwemeza canke guhakana Cyril Ramaphosa nk'umukuru w'igihugu mushasha ca Afrika y'Epfo. Nyuma yaho perezida Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ejo kuwa gatatu atangiye imihoho bibanje kugorana kuko vyari bimaze iminsi bisa nk'ivyanse mu ijambo yashikirije abanyafrika y'Epfo n'amakungu. Zuma yagize ati nduguruye twa mugima na nahisemo gutanga imihoho mu kibanza c'umukuru w'igihugu naho ntemeranya n'uburongozi bw'umugambwe ANC kuvyo bwanyagirije ndugaye twa mugina. Jacob Zuma yari yasabwe kutarenza ejo ku munsi wa gatatu ataregura bitabaye uko inama nshinga amateka ikamwikuriraho. Yamara igihe yavugira kuri televiziyo y'igihugu ku wa gatatu wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yari yavuze ko mu nama yagiranye n'abayobozi bakuru ba ANC bari bumvikanye ko azotanga imihoho ariko bitari bwagere. Yavuze ko yari yabasavye ko yokinjura mu kwezi kwa gatandatu. Jacob Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yaramaze imyaka 9 ku butegetsi yarushijwe kwa yabandanije yagirizwa ibiturire no gufata nabi abatari bake bo mu mugambwe wiwe. Abimukira baharugwa muri 200 barapfuye abandi barenga 100 barakomereka muri Libya mu kuri wa gatatu igihe ikamyo barimo yagira insanganya hafi gisagara ca Bani Walid kiri ku kilometero 170 ni mu manuko bushira buseruko bwa Tripoli nkuko byashikirijwe n'umuyobozi w'ibitaro byo muri ico gisagara. Abimukira rero barenga 300 benshi bamuka muri Eritrea na Somalia bari muri iyo modoka igihe yatembagara mu gatondo ku kilometero 60 z'igisagara ca Bani Walid. Umuyobozi w'ivyo bitaro Mohamed Al Mabrouk yashikirije ko abimukira 19 baciye bapfa ubwo nyene muri bo harimo abagore hamwe n'abana n'umwana umwe. Muri rusangi 224 barakomeretse kandi cyane ariko abaganga bariko barabitaho kugira ngo barabe yuko boshobora kubakiza. Abandi basirikare mva makungu barashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo kwiyunga n'abandi basanzwe bariko bacungera umutekano bo mu rwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU. Ariko abakurikiranira hafi ibyo muri ico gihugu bavuga ko abandi basirikare biyongeye ataco bazohindura mu gihe batorungikwa inyuma y'umurwa mukuru. Mukamenya ko abasirikare 270 b'abanyarwanda adi barimwe muri abo bashitse ku munsi wa gatandatu bahasanga abandi bashika ku 600 bamuka mu bihugu bya Bangladesh, Ethiopia, Pakistan n'u Rwanda. Francesca Mold avugira inteko za ONU muri Sudani y'Epfo yatangaje ko abandi banyarwanda bari mu nzira baza kugira ngo bashobore gusanga abandi bari kugandukana amahoro muri Sudani y'Epfo. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. turi kandi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikazi ikiganiro cacu tugihere mu gisata cy'ubutungane abanyururu mwibuhero ry'abagabo ryangozi turi mu gihugu cy'u Burundi baharurwa ku majana ne buca barekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu abapfungwa bariko barahabwa inyigisho zibategura n'ishyamwe ntabariza riharanira gateka k'abanyururu umukuru w'iryo shirahamwe avuga ko bategura kugira ngo ntibasubire gukora ivyo tuma bagaruka mwibuhero umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya ngozi mu Burundi aratubwira ibindi kuri byo kuri no nkuru
Abo banyororo buca basubira iwabo bahabwa inyigisho zitandukanye izo nyigisho zizobafasha gusubira mu buzima busanzwe nkuko Jean Marie Nshimirimana arongo yishyiramwe ntabariza abimenyesha
kambere twagira dushimira Imana yuko izi ndoto za ntabariza zishitse aho bukera buca ijyare kugwa ry'abanyororo twamye twipfuza buca ritangira mwazi neza yuko ababene wacu buca barekugwa bagira baje mu gihugu batari bamaze iminsi kuko iminsi bari bamaze ngaha bazosanga imico n'imibano aho bari babaye ibintu byarahindutse ari byinshi twazanye rero abahinga mu mitima babize iby'imibano abahinga bize ibyo kuraba za ndwara zo mu mutwe n'ibindi n'abize amategeko kugira bagende babatekere impanuro
imbere y'abo bahinga bagendanye nuro ngo yishyira hamwe haza uwize amategeko ari nayo abarekura canke akabafunga Eme justice ya mugisha n'umunyamategeko w'ishyirahamwe ntabariza
kije kubasigurira hanini iby'amategeko tubahimirize kubyitaho kubisoma kuko birahari ngaha nabo bavyima biri mu ndimi zose haba mu gifaransa cyangwa mu kirundi batahe babizi ndetse abazobibura abaje batwiture biture ntabariza abaje tubibasigurire cyangwa tubibahe abashaka kubyisomera abavyisomera
twagitaba mwategekanirije
tugera twategekanije kubera byabaye ibintu byihutirwa ntitwari tuzi ko bagiye kuzosohokeje ariko umwanya uwo ari wo wose turasiga kontakti barashobora kuduhamagara tukatubahereza
abagiye kurekugwa barakenera kandi no kunagurwa mu by'imibano Korineza Evera n'umuhinga w'ishyirahamwe ntabariza mu by'imibano
tugiye kumvisha yuko ahubwo ubunyororo bagize atari kugira ngo berekane ko ari ibintu bihambaye ngo bace bagenda mu mibano barinda ibintu byose ahubwo bagiye kubimboneza baha impanuro abandi bavuga icyo babonye kandi ntidutera kamo abanyororo gusa ariko kandi turatera kamo n'imihana bagiye gushikiramwo nabo bagiye kubana nabo ababanyi imiryango abagenzi kugira ngo babone yuko umunyororo uvuye umunyororo abari umuntu nk'abandi kuvuga yuko bari kivume ngo bamwinube bamutunga urutoke kuko iyo bamufashe nabi gusubira gutuma asubira muri bya byaha nyine yari yarabohewe
inyigisho z'imibano zunganirwa n'izijyanye no guhindura inyifato ku munyororo arikuwe ntabariza kitwaje kandi Mugisha Ange na Deje umuhinga wacu mu by'inyifato
kama nkuko turizi mu gasho n'ahantu umuntu yigira ibintu byinshi ahuriraho n'abantu n'imico myinshi ahuriraho ashobora kuhava yize nko kunywa biyayura mutwe nko kunywa inzoga z'umurengera izo bita imidiringi n'ibindi hanyuma yashika hanze bikunyuka bivanye n'aho ya java twebwe rero twaje ngaho kugira tubahe tubatekera agaseke k'impanuro cy'ukungene bokwirinda ibyo bintu tukabasigurira ingaruka mbi z'ibyo biyayura mutwe ku mubiri wabo no mu mutwe no mu kibano ingaruka zizo biyabira mutwe n'inzoga z'umurengera
ni ijambo ryo kwifuriza umwaka mushasha abarundi bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza niwe atangaza icyese ko atanze ikigongwe ku banyororo kubera icyo kigongwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abazorekugwa bashika ku 2000 umukuru w'ishyirahamwe ntabariza avuga ko icyo gitegiri gishobora kunarenga tubibutse ko abagirizwa ibyaha bikomakomeye batarabwa n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu navyo nk'ibyaha bya genocide ivyo mu ntambara ivyo gushurashuza abakenyezi nabigeme ku nguvu guhohotera kirimwa muntu n'ivyaha vy'agahomera bunwa kuri uyu wa gatanu leta akaba ariho izotanguza icese gushira mu ngiro iyo ngingo mu ibohero ry'abagabo ryangozi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tandukire gisata cha politike tu kivuga mu vy'amatora mu gihugu cy'u Burundi umushikiranganje w'intwaro ya hagati muri ico gihugu asaba musitanteri b'amakomune atandukanye agize intara ya Bujumbura gutangura gutangira urangamuntu mu mazone ku murongo wa telefone ndi kumwe na mgenzi wacu Evariste Nzikobanya nk'akiri ko aradutunganiriza ino nkuru Evariste umushikiranganje Pascal Barandagiye ni ko erika ashaka ko urangamuntu uhindurirwa aho butangirwa
ego Diane umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabishikirije kuko bibonekeza ko imirongo ari myinshi cyane ku biro by'amakomune agize iyo ntara ya Bujumbura imirongo rero yabaza gusaba amakarata karanga muntu uno munsi rero mu rugendo yagize muri komune Kanyosha mu Ruyaga yishikiye kurabira ku rubuga ingene ibintu byifashe niho rero yaciye ashikiriza iryo jambo wa mustaneri bitabye inama ngufi yagiranye cyo kimwe n'abarongoye imigwi y'amatora mu makomune agize ntara Bujumbura.
Bisigura ko amakomune nayo azobandanya atanga ubwo burangamuntu canke bagiye kubishira amazone gusa
amakomune azobana atanga ubwo burangamuntu ariko abari mu mazone abegereye mu mazone atari muri zone iri kumugwa mukuru wa komune bagiye kubuhabwa muri iyo minsi ibiri isigaye mbere y'uko ikiringo cyo kwandika abazotora mu matora yimirije bashobore kuronga uburangamuntu bashobore no kuronga ubwo burenganzira bwo kwiyandikisha atarenze ku munsi wa gatandatu.
N'ingingo yiga intara ya Bujumbura gusa canke n'izindi ntara nazo zirabwa n'iyo ngingo
yabivugiye aho mu ntara ya Bujumbura muri urwo rugendo yagize nk'uko rero yanabivugiye no mu gisagara cya Bujumbura bishoboka ko n'abandi bategetsi bari kubagenda mu ntara zitandukanye z'igihugu kuraba aho icyo gikorwa cyo kwandikwa no gutanga karangamuntu kigeze bashobora kuba bagiye gutanga urwo ruhusha kugira ngo abe icyo yise decentralisation mu Gifaransa amakarangamuntu ashobore kuronka abo bose bakeneye.
Ubundi kugira ngo karangamuntu ikogwe hari byinshi bisabwa ayo mazone ariteguye arafise ibyangombwa kugira ngo asahirize canke akore mu ngata amakomune amwamwe.
Yabibwiye ba musitaneri kugira ngo babikorane n'abarongoye amazone aho mbere no kubwira Diane yuko yasabye kwaho amazone atagira za mashini zo kwandika mashini nyabwonko za ordinateur cyangwa za mashini za kera yuko izo karata karanga muntu bashobora kuzuzuza n'ikaramu bandikishije intoki.
Ayo mazone haramwaciyemo kugira ngo urabe ko abanyagihugu batanguye kujayo babitanguye mu makomine ho vyifashe gute bakubwira ko bariko barazironka vyoroshe ntaco kibagora.
Ndimuriyaga navuga ina musitaneri yambwiye yuko kuva ku muhinga mu wuno wa kane ibikoresho biza kuba byamaze gushika ku mazone kugira ngo n'imiburiburi abambere ejo kuwa gatanu baronke izo karata karanga muntu baje kuzironka baca babona kwiyandikisha ku biro byandika abazokwitaba amatora. Byame rero icyo niboneye nuko abanyagihugu nasanze muri Ruyaga ari benshi bari bafite amakenga bavuze ikiringo gisigaye aho bavuga bati dusabye umuguseni kugira ngo wongereze ikiringo cyo kwiyandikisha bavuga yuko bongera n'imiburiburi iminsi itanu ni ukuvuga individa yose ikarangira ari uko bariko bariyandikisha.
Urakoze cyane rwose Evariste Nzikobanya nkatukurike ubandanye udukurikiranira iyo nkuru hama urahezwa igaruka ku makuru yacu ari imbere.
Murakoze namwe.
Tukivuga ivyo kwiyandikisha kugira ngo abanyagihugu b'i Burundi baze bashobore gutora amatora ya kamarampaka yimirije nayo mu 2020 abanyeshuri bakwije imyaka batariyandikisha muri iyo rusansuma y'amatora mu ntara ya Mwaro ni mu gihugu cy'u Burundi bariko barirukanywa abahiga babwije urya Amerika ko abadafise udupapuro twemeza ko biyandikisha batemererwa kwinjira ku ishure mwesha makuru wacu Fidelite ishatse yanyarukiye Mwaro kuturabira kuvyifashe.
Isekera ryo kwiyandikisha amatora y'ibyitwa shingiro ya 2018 hamwe n'amatora y'inzego ya 2020 iriko irabera no mashure kugira abanyeshuri bafite imyaka isabwa biyandikishe ariko rero ku mashuri amwamwe ngo kwiyandikisha bifatwa nk'itegeko.
Twiga kuri lise kominari Mwaro ya mbere udafite agapapuro ko kujya kwiyandikisha baca bagutuma kujya gutaha muhira ukaja kwandika ku gapapuro ko kwiyandikisha hamukaza kugaruka wakarose nishobora kwiguta gafise gitaha
kwigishure imbere yo kwirukanwa habanza gusuzumwa ababikoze n'abatabikoze
twebwe na twebwe ni nkuko batwirukanye abari biyandikishije hariya yabaretse na utiyandikishije yadusaba ka yakarese baguha hari aha kagusaba utagafise wacuta baje guhiga ikintu kizotuma ugaruka kugira uyandikishe ngo tuzosura kwingira twiyandikishije twese
no kwise y'imwaro abatayandikisha kandi bakwije imyaka bayirukanwa nkuko twavyiganiwe n'abahiga kwandikwa ni kuva ku myaka 16 kurenza abanyeshuri batayandikisha hari ababitumwa nuko atajya ngombwa bisabwa mu kwiyandikisha bafise ibisabwa mu kwandikwa kuri abanyeshuri harimo kuba bafise ikaratakaranga muntu utagafise nawe agasabwa urupapuro rw'amavuka umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro Omeri barandagiye imvugo yuko birukanwa mu mashure arayiyamiriza kubyiwe abanyeshuri nyabuna baroherezwa n'abayobozi babo kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora bari kubigwa n'amategeko ariko rero igihe abanyeshuri baba barongitswe mu mihana iwabo kuri bagenzi babo bobo babasigaye ku mashure ibyigo birabandanya
nk'umushuri wanyu abirukanwe n'abasigaye n'abahe benshi
abasigaye ni bo bake turi twasandira abahasigaye nka penise asha twagumye twiga kimwe gusa twize nta asha nta tari brenyume yigeze
wowe nk'umushuri wanyu hagiye banga
hagiye nk'icya kabiri cy'abanyeshuri
ndibaza kibihagarara
oya byabandanije
bamwe mu babyeyi twaganiriye mu ntara ya Mwaro ariko batashimye ko tubafata amajwi babenyesha ko kubwabo kwiyandikisha ari byiza kubera ko bitanga uburenganzira bwa muntu bwo kuja mu matora yabikwirwa n'amategeko bagasaba abayobozi ko bopfuma batanga ikonje ku banyeshuri bose mu ntumbero yo korohereza abarondera uburangamuntu kubwabo hako bamwe birukanwa abandi bagasigara bariga si byiza ariko rero mu gwa matora seni urongoye Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje mu kiganiro haya abanyesha makuru ko mu kwiyandikisha atagahato kajamwo hari mu ntango zinondwi
kwiyandikisha uyandikisha kubera ubishatse nta bihano biriho mu Burundi nta bihano amategeko agenga amatora twebwe dufise niyo wagiye kwiyandikisha ukaturuhara nka carte d'électeur gutora ni shaka ry'umuntu urumva amategeko y'iwacu sico kimana mu bindi bihugu
ukwiyandikisha byatanguye itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bikamara iminsi 10 mu gihugu cyose uyu munsi wa kane uvuyemo hazo basigaye iminsi 2 gusa kugira ngo ico kiringo kirangire ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Fidelite Ishatse arakoze tumira amategato ariko turabandanya nubundi ivyerekeye kwiyandikisha kugira ngo abarundi baze bashobore gutora muri 2020 no matora ya kamara mpaka yimirije ariko duca tubibandaniriza ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya biranuga nuko kwari reka nibihu ngo nibihu akanira gitomeye
ndakubwiye ko atari
nibyo
nibyo
reka sibye
dupingi
dupingi
utangike
mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Inkuru rero imaze iminsi cana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi igizwe ahanini n'amasanamu yerekana bamwe mu bantu batera ubwo bacanke bakabwira abandi yuko uzohirahira agatora oya azokwibonerako hanavugwa ko hari abanyagihugu babohegwa amaboko imugongo bagategekwa kuja kwiyandikisha ku nguvu turabwiye mu Burundi abatari bake baribaza ayo ma video abarimo bande abantu vy'ukuri n'ivyo canke n'utu video bagerageje bakomeka ko amajwi abategetsi bo babivuga kwiki twa tubaze twadusanze ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye rekomenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonsi yaducukumburiye atubwira ibindi kuri iyo nkuru
Amasanamu ariko araca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho arabo bakoranije ubutumwa babaha ni kuzohana uzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro Abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitaneri wa komine Gashoho Desire Bigirimana ikindi nuko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubw'indamukanyo yabo uko guhana nako bigisha kubatazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe guhongora hamwe no kuboha bamwe mu banditse ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukogwa mu ntumbero konona umugambi w'inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro T Charonse na Iraja numunganizi w'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu
bakomeye mu gihugu hamariho abantu batuma ubugambi bageza gutegura ama montage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ibyo bintu bishobora kuba ari umugambi mubi ni uguhakaro rero imbere yuko mvuga mwibuke hari mu 2010 aho basohoye video iriko abafashe ibihi bashava yuko ari bodera kure bafashe amasharamo yandika ibihiri usanga na maremendanya mwibuke cya gihe Pierre Kanzera ngo nyuma yari maremendanya bakazana amasanamu y'ahandi hantu bakabesha ngo ni mu Burundi mwibuke ikarusi ingene bagiye kuriga kugura abantu batabasha ya Afrika y'umurengero aho bicaba abantu mu mwe mu gikoko bakavuye kuri kamera muri karo kandi yari babikora bashaka kujya bishyura mu kabiri kugira ngo bishyure ucafu cyangwa undi bugambo ariko byama bimeze twebwe rero ivuga bene izo nta gashiro tukiha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kuba mugenzawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese
ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na Agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashinga amateka muri ugo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu
byo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citirirwa ko kiri muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe uko acumva ku gutera ubwoba abantu rero ko bategereza gutora iki canke kiriya ni ikimenyetso cuko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yateza kwiyumvira canke kwemera umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura
iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko bazoja mu matora aba ni bamwe mu bo mu ntara cy'ibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi
je wasabye kajya gapapuro k'amatora bambwira akumugabo wanjye bacambwira ngo ni ngende nta kindi nashonje kondera amazi ahandi bisaba nyene abatungu batushe kubaca bakaya kutuvuganye kugatunga amazi
jewe mutenye wanjye yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenye wanjye kuko yari yagiye akitwajije we yararonse umuti nuko twese twokwitwararika twese tukaburonka
aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezwe
nibinyene Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashinga amateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi
nk'ivyo navyo nyene bijya muri rya terabwoba nivyo kuri twese turashigikiye ko abantu baje kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya hariho ibyo umuntu ategerezwa gukora n'ibyo afitiye uburenganzira ibyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora cyangwa ntubikore twebwe naho dutera kamwe ngo abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira ku inkoni ntawe twoshira ku iterabwoba uretse gusa ko ibyo babibabaje ko haba habarundi bataje kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kujya gusuma babuzwa no kujya gukora ubutukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ibyo n'ukuri ndumva ko nayo nyina ari ngendo mbi kandi simbona n'icyo bihutira naho bocongera ntacu ntacopfa kubwanje naho bavuga bati turongeye kwiyindindwi none ibintu byo mu kwezi kwa gatanu bo ntongera ko niyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha
ariko nubwo biruko amategeko agenga amatora yo mu Burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kujya mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 46 iratomora neza ko umuntu afite uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa cyo kwiyandikisha
igushika ubu ntituragira itegeko cyo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora nko mu bibigi udatoye bari hamande ni kuvuga ni itegeko iske rero ni abitegeko mugo twenje cyo tuca guhimiriza aho twaciye hose nawe twafashe ngo umuntu aje kwiyandikisha kukwira nkubera itaraba itegeko mugabo umwene igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko itaraba itegeko ubwo twiba abategetsi abajeje intwa ico tukwiye ni guhimiriza kushuka uno munsi turacahimiriza kugira ngo abene igihugu baje kwiyandikisha ku bwabo
icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo masanamu zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zavuzwe ko byinshi tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ivyo bamenye ko bazobazwa ivyo bariko barigisha nabigishije genocide mu Rwanda baracyafatwa kubera ama video bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'utewa kagongwe n'abariko barabyigwa ati ehe je wabo bantu uyundi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu byukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bari ko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho intera hamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati niyihe nyungu yuko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi ca zonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwama mushaka kugicafuza Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Anyamakuru bose b'i Burundi bakoze ku makuru badushikirije kuvyerekeye kwitegurira amatora ayimirije muri 2020 hamwe na yandi ya kamara mpaka azuba mu kwezi kwa gatanu ivyo amatora mu karere si mu Burundi gusa no mu Rwanda basa nk'abatanguye kwitegurira rero ivyerekeye amatora y'abashinga amateka inamashikiranganje y'u Rwanda yaraye yemeje ikiringo ivyo ico gikorwa kizobera ko menyesha makuru acu Asumta Kabo ituri kumwe kuri telefone atuzaniye ino nkuru Asumta ayo matora azobaryari
urakoze cyane Diane inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo yemeje ko amatora abagize inteko ishinga amategeko azatangira kuba ku itariki ya kabiri z'ukwezi gutaha ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda mbabaye na nimvuze ngo gutaha kandi gutaha no kwa gatatu ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda rero hazatorwa abadepite 53 batorerwa mu mahanga ndetse muri za ambasade z'u Rwanda ziri mu mahanga hanyuma kuri eshatu batorerwe mu mujyi mu Rwanda hose hanyuma ku itariki ya kane hatorwa abadepite 24 b'abagore bagize 100% nyine bagomba kwinjira mu nteko ishinga amategeko hanyuma itariki ya kane nanone hatorwe abadepite ku myanya ibiri y'abadepite yagenewe urubyiruko n'undi umwe uhagarariye abafite ubumuga ubwo rero ibyo ngibyo nyuma y'uko biba twegereye rimwe mu ishyaka ritavuga rumwe na leta ryitwa PS Imberakuri turababaza tuti se namwe mwiteguye kujya mu matora cyane cyane ko azaba ari ku nshuro ya kabiri bahatanira kwinjira mu nteko ishinga amategeko bavuga ko ubwa mbere batsinzwe ariko bakaba bizera neza kuko bazi icyabatsinze bakemeza ko noneho amatora ubungubu yabagize inteko ishinga amategeko bayiteguye neza kuko bazi aho baguye mu mwaka w'2013
barakubwira neza na neza aho baguye nico babona bagiye kugira ngo bashobore kuvyuka hama babe muri iyo nteko ishinga amategeko y'u Rwanda
yego baravuga ko bwa mbere muri 2013 bashaka kujya mu nteko ari inzego z'ibanze zitari zakumvise neza kumva ngo umutwe wa politiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda cyane cyane ko mu mitwe ya politiki 11 igize leta y'u Rwanda imitwe y'amashyaka abiri gusa niyo yavuze ku mugaragaro ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda icyo gihe baravuga bati inzego z'ibanze zaratuzaga tukashaka gukoresha inama ntibatumire abaturage bati rero ubu ngubu twabifatiye ingamba utubangamiye tubwira inzego za leta nkuru zimukuriye bakabasha kubikemura baravuga rero ko izo mbogamizi zose nizaba zaravuyeho nta kabuza ko bashobora kuzabona umwanya mu nteko ishinga amategeko bakemeza ko bazahindura ibintu byinshi cyane bavuga ko ngubu abariho badakora ngo babigezeho uko bifuza
Asumta Kabo yirakoze cyane rwose turaza gusubira mu makuru yacu hanyuma kugira ngo utubwire ibindi kuri no nkuru amaturizera yuko nayo makuru nayo matora y'abashinga amateka yo mu gihugu cy'u Rwanda muzakurikiranira hagufi ku buryo abumviriza ijwi rya Amerika bazomenya kumwanya ku mwanya uko ibintu bizogenda mu kwicenda
urakoze cyane Diane
Nuko rero akabe no kuri Asumta Kabo iduce dusozerera kino kiganiro cuno munsi wanyu mu ntara ncuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze cane bakoze abamenyesha makuru wacu batandukanye badufashije kugitunganya mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na ingenieur Linas dufatikanije na Joe Diane na hazi twari kumwe kuri micro tuyifurize kuranigwa mubanye no muvyanyu murabaha gufi ya maradio yanyu masaha ari imbere igihe c'isaha 10 turaza kubashikiriza ikiganiro muri isanga igihe c'isaha 12 aza kuba ari amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1:30 aza kuba ari amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika ico gihe twizera yuko tuzaba twamenye nimba inama nshinga amateka ya Afrika yashoboye kwemeza Cyril Ramaphosa nk'umukuru mushasha w'igihugu ca Afrika yepfo nyuma yaho Jacob Zuma atangiye imihoho ku mugoroba w'ejo muranigwe mu banyino mu byanyu